Turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avugwa ku isi. Nshuti bavandimwe, mukomeje kutwumva nk'uko bisanzwe kuri iyi saha, tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo. Nshuti mwese mukundi ikiganiro dusangira ijambo mugiye gushikirizwa na Frederic Nkurikije. Uyu munsi rero tuvuga ikibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo kigize iminsi gishikirizwa cyane cyane n'imigambwe itavuga rumwe na leta, aho ubona ko yidogera cyane rwose ibikorwa n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ngo rwaruka nago rukaba rwitwa imbonerakure. Hanyuma rero tukaba duhiriwe tuhishije umunsi, turi kumwe n'abategetsi bakomeye mu Burundi bose b'imigambwe mikuru mu Burundi. Turi kumwe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD umushyirantahe Pascal Nyamenda, tukaba kandi turi kumwe n'umushyirantahe Bonaventure Niyonkana arongo umugambwe IPRONA. Mwaramutse neza mwese bashingantahe. Mwaramutse neza. Nkuko rero twari tubivuze, ikibazo tugiye kwicarira umunsi cyane cyane n'ikibazo cyerekeye imbonerakure, ibikorwa by'uyo murwi ugwaruka wegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu mpera z'ukwezi k'umunani, nkuko nariko ndabivuga, haratangajwe ibirego bivuga ku rwaruka rwo mu murwi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witwa imbonerakure bagandaguye umunywanyi umugambwe IPRONA muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega. Ivyo birego vy'ubwo bwicanyi vyatangajwe inyuma yaho hatangarijwe ibindi birego bivuga ko muri komine ya Mitumba mu ntara ya Karuzi izo mbonerakure nyene zagandaguye uwundi muntu. Vyongeye ngo imbonerakure ziratoteza abanyagihugu kandi zirabatangisha amatagisi ku vyimburwa hamwe no ku bitungwa bagurishije. Abashikiriza ivyo birego bavuga kugaruka imbonerakure ruriko rurarangura amabanga yahariwe abajejwe umutekano, nkuko umukuru umugambwe IPRONA Bonaventure Niyonkana bisaba ngo leta y'u Burundi ikwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ihagarike inyifato imbonerakure. Mbega ivyo birego byifashe gute? Mbega umugambwe uri ku butegetsi ubona gute ivyo birego hamwe n'ivyo bibazo byose bishikirizwa? Reka dutangure twumvirize umukuru umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda atubwire ukuntu umugambwe wiwe ubona urwaruka imbonerakure.
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo. Umuhari w'imbonerakure ni umuhari w'urwaruka ukomoka ku mugambwe wacu CNDD-FDD, ukaba ari umuhari ufise amategeko awugenga, ufise abawurongoye kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku rwego rw'imitumba, reka ndetse n'icyo twita inama shingiro, ni ukuvuga ku rwego rw'agacimbiri. Ni ukuvuga rero ko ari umuhari uhabwa amategeko n'umugambwe, abawuhurikiyemwo bagendera ku mategeko y'umugambwe, kuri disipline y'umugambwe. Byumvikana ko rero ata kintu na kimwe bushobora gukora kiri kubiri n'amategeko y'umugambwe.
Murashima ibikorwa byo mu rwego rw'ishuku
neza cyane. Turashima yuko nitwaba dufise amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu Burundi, nuko hari uruhara runini urwaruka muri rusange rwagize, kandi n'urwaruka rw'imbonerakure rwagize. Icyo naharira nuko hashobora kuba hari imbonerakure iyitangiriye ishobora kuba ikora amakosa, uyakora nawe akayakora ku gaseke.
Mushyirantahe Bonaventure Niyonkana, mwebwe mugambwe IPRONA, eka hariho inzandiko zitari nke zimaze gushikirizwa, eka n'indi migambwe, mubona gute ibikorwa vy'uwo murwi? Mbega ni ibikorwa bibashimisha vyubahiriza amateka nk'uko umushyirantahe Pascal Nyabenda arongoye mugambwe CNDD-FDD abivuze?
Urumva ikintu cyiza cyane ni uko umushyirantahe ahije kwemeza neza yuko imbonerakure ari ziri mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD, kandi akemeza yuko imbonerakure zagize uruhara runini cyane niko avuze mu by'umutekano, kandi akatorera ati barashima ibikorwa bariko barakora. Mugabo rero ibikorwa bariko barakora uko tweze tubibona, uko njyewe ndabibona kuho nagendeye kuri nimba ibikorwa bariko barakora bikenguruka n'ubwambure ubutegetsi, turakwiye kwiyumvira no kuri kuko ikibanza cy'imbonerakure mu vyerekeye amategeko agenga imigambwe cyangwa yoba agenga igihugu cyacu. y'umutekano zijejwe abajeje umutekano kandi babiraba kandi bavyigiye bakongera bakafatwa n'amategeko iyo bikoze nabi
murafise
bagahegwa n'amategeko iyo bikoze neza
murafise uturorero twerekana
ibikorwa bariko barakora
murafise
mushinga
ntahe bonaventure niyo nkana murafise utororero twerekanaho ko uyo murwi ikora ikorwa bidatumereye
umurorero akarorero no baha kamwe muri twinshi kavuba ni ku mutumba witwa Kidasha umutumba uri mu komine ya Mutaho komine ya Mutaho nayo iri mu ntara ya Gitega jewe natowe mu ntara ya Gitega jewe nyine narishikiyeho usanga umutumba n'ukuri ibintu byarayangaye usanga abantu b'imbonera kure aribo bacungera uruza n'uruza rw'abantu aribo batanga amategeko igihe abantu bogera kuryamira aribo batanga amategeko igihe bamwe bamwe bashora bagati ushora inka utegeza kutubarira naragiye aho hantu nsanga batangisha amatagisi urupapuro ndarufise kandi abo bantu nejo mu gitondo boza bakabivuga yuko batanze amatake urashobora kuyumvira
mushiga nahe Pascal Nyabenda
akaba gatoyi ibihumbi amajana ane na mirongo itatu batangisha umuntu ngo ni uko yashora inka atababariye uyu muntu ariho urumva rero ibikorwa nk'ibyo ibikorwa nk'ibyo ntakunda ibyo tunezera twebwe nimba binezera ubwangu uri ku butegetsi aho rero ni ukuraba neza
mushiga nahe Pascal Nyabenda inyifato nk'iyo y'umurwi y'urwaruka ruri mu murwi imbonerakure mu isigura gute
ego murakoze kunyongera ijambo nagira ngaruke gatoyi ku isigura yatanze ku bijyanye n'umutekano ndamumenyesha neza ko jewe nabaye gramatari w'intara karihenze cyane kuvuga yuko umutekano jejwe abajeje umutekano bonyene umutekano ujejwe icyo twita inyabitatu ni ukuvuga abajeje umutekano abajeje intwaro n'abanyagihugu imbonerakure rero ziri mu banyagihugu n'umutekano barimwo mu bafasha kuwucungera cyane cya mbere hanyuma ikigira kabiri aratanga akarorero k'ahantu biba bitagenda neza byerekeye imbonerakure aho n'akarorero kamwe nicyo bituma nagomba kukubwira nyakubahwa mumenyeshamakuru yuko mu Burundi twokwikuramo ibintu byo gufatira muri rusange ibintu nihaba hari ingorane aho hantu si ukuvuga ko ingorane ziri mu gihugu cyose aho narahumvise kandi nibaza neza yuko abaho bazofatirwa ingingo
abo batangisha amatagisi mwabamaze kubafatira ibihano mu nshinga na Pascal Nyabenda
twararungitseyo uwurongoye umugambwe mu ntara ya Gitega yaragarutse aratubwira ati hariho ibintu bitameze neza byoba byavuye ku urongoye imbonerakure aho hantu ni ukuvuga rero iyo bigenze gutyo duca dusaba yuko uyo muntu ahanwa kisunzwe amategeko nibyo dukora umushinga w'amateka niyo nkana arabizi yuko n'abajeje umutekano hageze iminsi haba abafatwa bagahanwa bagafungwa icyo nanse ni uko hagize ukora ikosa ku gatwe kiwe baca babigereka ku mbonerakure zose bagaca babigereka ku mugambwe iyo ngendo ni mbi ni ingendo yashaje ni ingendo ya kera tudashaka yuko yugaruka mu Burundi umuntu akoze ikosa arihanegiwe ku gatwe
Mushyana Bonaventure niyo nkana amakuru ashikirijwe n'umushyana Pascal Nyabenda rwo mu mugambi CNDD-FDD avuga ko umutekano utereza gucungerwa n'abajeje umutekano abanjye gihugu eka hamwe n'abajejwe intwaro ivyo bintu byose kwa bitatu muravyemera
ega ivyo bintu avuze nuko yibagiye yuko hariho abandi banyagihugu atari bonerakure ivyo bonerakure rero bicunga umutekano izo mbonerakure zijya gutoteza gutera ubwoba abandi banyagihugu yaba nk'uko byahora kandi bizwi iyo nyabutatu nimba ari nyabune avuze ese abanyagihugu yaba bose bagira bati nimuze ngo dufashe gucungira umutekano mugabe ahubwo imbonerakure icyo bikora ni ukubuza kuburabuza abo bandi banyagihugu kubera ibiribyo hanyuma yavuze ati aka n'akarorero kamwe muri akarorero kamwe gusa ako naguhaye akarorero kamwe muri bwinshi mu minsi iheze ikarosi hari umuntu bakubise vugeza arapfa uyo muntu yakubiswe n'umushefu de zone muri komine Ikaruzi yari kumwe n'imbonerakure zine uyo mushefu de zone arafunzwe n'ibyo bwaze mbonerakure nazo zozo ntawe uzikorako ese imutaho imutaho hari umuntu yacumiswe imbugita kuitamba irinjira no mukanwa uyo muntu arazi wamucumise uyo muntu yaragiye kwa chef de poste yaragiye kwa opeje aravuga wamucumise uwo muntu ndayigira hamagago iyo ni yambonera kure rero itwari zindi
ayo makuru murayazi mushiga ntahe Pascal Nyabenda ayo makuru murayazi
yaba bivuga
Mushikana he Pascal Nyabenda hariho amakuru menshi yanditswe kuvyerekeye uyo murwi waba sore ikaya wakiri bato bahurikiye basana bakorana urwaruka rw'umugambwe SNDD FDD abantu bavuga ati nta mwotsi boneka inzo itari kwirasha mbega mu mugambwe muramaze kwicarira ico kibazo kugira ngo murabe ko hariho bamwe muri ugo rwaruka boba bakunda gukora ibikorwa nk'ivyo hari ingingo maze gufata zotuma ibintu bimaze gushika ibirego bishikirizwa byo gabanuka cyangwa bigahera ntibisubire ibintu nk'ibyo ntibisubire kuba
ega gakuba wa mumenyesha makuru iyo ni ngende y'abanye politike bo mu Burundi imbonera kurebo nyene bavugwa ahabaye ikosa hose uwo mengo ni umuntu wanyu w'umugambwe uri ku butegetsi arikora na ndabisubiyemo nibyo abanywanyi w'umugambwe wacu bari mu gihugu cyose byumvikana ko hashobora kuba akoze ikosa rikogwa n'uwoba ari mu mugambwe wacu mugabo rero icyo twanse nuko wasumengo n'itegeko rya kanzi n'umugambi n'itegeko rya kanzi n'uwo muhari w'imbonera kure icyo nkora nuko jewe burindwi ndabonana n'abarongoye imbonera kure mu gihugu cyose habasaba raporo y'ingenzi ibintu byifashe nkababaza uko mu bihugu byifashe ntaraba amakuru numvise mu maradiyo nasomye umunyamakuru ngaheza nababwira nti aha naha 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 bimeze gute nukuvuga rero ko buri gihe twama dukurikirana ibiba mu gihugu kandi nabamenyesheje yuko no hagati mu mugambwe hariho ibihano dutanga tubaye turareka ibihano bitangwa n'abajejwe intwaro cyangwa n'abajejwe ubutungane
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro cacu dusangira ijambo cyo munsi cereke ibirego biyegwa imbonera kuri zo mu mugambwe CNDD-FDD kirabandanya turi kumwe na Bonaventure Niyonkana arongoye mugambwe Ipona hamwe na Pascal Nyabenda arongoye mugambwe CNDD-FDD mushi na Bonaventure Niyonkana mwamumaze kumva ko mu mugambwe CNDD-FDD bicarira ico kibazo aho kibaye hose
yewe akarero botanga ari ngaha ariko aravyumva nibagende mutaho kuri urya musozi ijya mbonera kure itwari zindi n'iyo mbonera kure muri munawe yacumise uwo muntu ahetera mu baje batumye
byakira reka twumvikane mushyane Pascal Nyabenda
biragaragara neza yuko ico twama twicura kizohava kiba aricyo icyo twishura ni iki twishura yuko hariho abantu bo mu ntwaro bakorana n'abo bantu nico byerekana neza yuko niyo bakoze ibyo kosa intwaro zibashigikira zirakingira inkigi hanyuma ntibabazwe
mushigana ibyo n'ibirego
abanyagihugu
ibyo n'ibirego bihambaye cyane rwose mushigana nawe Bonaventure Niyonkana
ni naka yakoze iki kibi igituma umupolisi igituma umusitanderi yomukingira ikibaba ntaje no kumuhamagara ati ngo wisigure ikindi naco ari mutaho hari ikintu cashitse abantu batavuga uyo muntu w'imbonera kure yacumise uwo muntu yari yivye ngo umupolisi uwo mupolisi bahamara namufunga mugabo nibaza yuko babonye yuko wayivye ariho ngira nti rero nibatanga akarorera kuri kuri uwo musozi berekane ko abantu ngabo batariko barakora ibyo senge desitedi yabatumye
mu majambo make cyane rwose
iriko irakora icyo itegerejwe
mu majambo make cyane gose Bonaventure niyo nkana mwebwe mu gifite ijambo nashaka ndabaze mu masoko na 30 abategetse rero hari ntumubizigiye na gatoyi
yakoreye uko dufise ibyemezo by'uko hamwe hamwe mu gihugu izo mbonera kure zikorera zikorana n'abashitandi n'abashefu dozone urumva ngo mukaruzi umushefu dozone afashe mbonera kure zine bagiye barakwisa umuntu arapfa mutaho naho ndashobora si byemezo birekana yuko ibiba ibiko bari mbonera kure mushitandi abindi
ivyo nibirego ivyo nibirego bihambaye cyane gose umushya na Bonaventure niyo nkanashikirije nashaka ndabaze ivyo nibirego bihambaye cyane gose umushya na Bonaventure niyo nkanashikirije nashaka ndabaze umushya na Pascal Nyabenda
ivyo numvise cyo ndakuvuga dogera je nyene ndabitohoze maze ndabihiriza
ibirego ashikirije Bonaventure niyo nkanabirakomeye cyane gose mubivuga ko iki umushya na Pascal Nyabenda
nareke kubikurenza rwamo na ezambire yuko amahoro ari mu Burundi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cacu dusangira ijambo cyo munsi cereka ibirego yegwa imbonera kuri zo mu mugambwe CNDD-FDD kirabandanya turi kumwe na Bonaventure Niyonkana arongoye mugambwe Ipona hamwe na Pascal Nyabenda arongoye mugambwe CNDD-FDD deka dosozere kuri iki kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose zogaruka konzo sura kwatera ka mu misiri imbere ariko nashaka mu gira ico mumbwiye ku majambo umwe wese ampe nk'umuntu tumwe amajambo yacikirijwe n'umu sirikare yahora ari bwo sirikare cyo Burundi ubu agwanya ubutegetsi yarayatangaje ko ingwano igisubiye gusubira kwaduka mbega umugambwe Ipona umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe Ipona imigambwe mikuru mu Burundi imigambi ifise kugira ngo iteshe ibindi bitero byova biba bivuye hanze mu rwego rwanyu ubutegetsi ni ama strategie mufise na yaherika dutangwe kumushyira ntaye Pascal Nyabenda
Nagira nakumenyeshe uko ibyo waraye wumvise bitangazwa ariko na mico nta niso nzise ndabivuga ko kuko bijya nta na kimwe bivuze nta na gito n'ikina n'ico by'abantu bariko barasamaza abantu mu Burundi nta muntu n'umwe azosubira gutera umudurumbanyo ngo tumwemerere bajya n'ibyo bapfa kuvuga ku munwa barazi neza yuko atanga ubu bafise zo kugira icyo bononye Burundi
ikintu kibemeza ko atangwa rishobora gusubira kuba n'inkiye mushiga ntahe Pascal Nyabenda
bari baravuze yuko bazokonona n'ihimbaza ry'imyaka 50 mugabo ntabyo bashobora
mushiga na Bonaventure niyo nkana muri kumukorana gutera ubutegetsi kugira ngo ibitero nk'ivyo mu leta y'u Burundi izibitesha
mugabo ndafite amitrona twamatumira cyo uwo muntu yibaza yuko ashobora gufata ubutegetsi abishije mu mayo ngoho ari ihenda umuntu yibaza yuko ingwano ari irinyishu ariko ari ihenda ingwano nta uyitsinda ingwano iza gusambura abantu kubura abantu ivyo rero muri tuna twagiyamirije hanyuma abarundi yindi bazi yuko ubushire umutima hamwe kuko nizigiye kandi nizigiye yuko leta iriho ifise uburenganzira bwo gutabara n'ubushinzwe abanyagihugu yaribaza nti iri nyishu ndiri mu ngoro inyishu iri muri mu kuza mu matora inyishu iri mu kuza gutora hanyuma bakaza bagahindura ibintu bacishije mu nzira ya politiki ibyo umuntu adasigaye mpana urabyemera kandi biraza yuko tuzokora kugira ngo uyu muntu tumubuze ntagikore ntagiye gutera ingwano ingwano turayizi imyaka twamaze mu ngwano turayizi abantu bafuye turabazi ibyasa mu turabizi ibyo ntabwo n'umwe mu Burundi ushobora kumushyigikira Ipona izuba imbere ku ingwano
ndabashimiye Pascal Nyabenda rongo umugambwe CNDD-FDD na Bonaventure niyo nkana rongo umugambwe Ipona ikibazo twaganiriye ko uyu munsi ni ikibazo gihambaye cyane gose kandi tuzokigaruka ko namwe bakunze bi radio ijwi rya Amerika mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye tuboneho kandi yakanya ko kubasaba ko mwoturungikira ibyiyumviro n'ibyifuzo byanyu byerekeye ikiganiro twabashikirije abafite icyo bakivuga ko turabateye akamu baze baturungikire inimero zabo kugira ngo tuzi tubahamagare reka tubibutse adresse yacu email ni radio yacu aerobase voa news akaburungu com canke kuri Facebook radio yacu. Turabashimiye kuba mwakurikiranye ikiganiro, muze mwongere kudutega amatwi ejo ku munsi wa mbere kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo. Yamara ikindi kiganiro dusangije ijambo ni ku munsi wa Mungu uza. Mugira amahoro n'umunsi mwiza.